micro mwari kumwe nanje Edirwema.
Dusangira ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne. Nkuko rero mubyumvise mu kiganiro dusanga ijambo cy'umunsi
mfasoni Marie-Louise Balichako, professeur Balichako, mushyantahe Eugène Nindolera, mushyantahe Eric Nsengimana, murakoze cyane rwose ku kanya muto kugira ngo muganire na radio y'ijwi ry'Amerika kuri iki kibazo nkora mutima. Ikibazo kijanye n'ubutungane mu miryango, ikibazo cy'umuryango, aho bivugwa ko muri iki gihe itegeko ridatomoye, aho bivugwa ko umukobwa eka umwigeme cyangwa umugore adatorana ku muryango wiwe. Nashaka ubwa mbere na mbere ngire icyo muvuze kuri ibyo bintu. Nashaka nangwe kumufasoni Marie-Louise Baracako iryo tegeko ritaratomoka neza, ibyo bintu bigikurikiza imigenzo ya kera mu byakira gute?
Urakoze kumva ijambo. Ndi uko wabivuze, ndi Marie-Louise Baracako, ndi Umurundi kazi. Muri uyu mwanya sindi mu Burundi, ariko ndarongoye umuhari witwa Muhari Inamahoro n'Abarundi kazi, abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro mu gihugu cacu.
Muduge ku ijambo rero ku kibazo nabajije, ikibazo cerekeye cyane cyane ikibazo kijyanye n'umuco, aho bavuga ko umwigeme adakwiye gutorana, ibyo bintu bikicigwa bitashigwa habona neza kugira bitomogwe, ibyo bintu mwigwe muvyakira gute?
Niyumvira yuko iyo Abarundi bagomba kuguma ku muco by'ukuri, ntibaba baremeye ko abakenyezi batera imbere mu byerekeye agateka kazi na muntu, kuko mu mico y'ikirundi siko byamye. Hari ibintu byinshi bitariho uyu munsi byashobotse. Abakobwa ibyo kujya ku ishuri byaje bitebye. Abakobwa kugira ngo basohoke bakore ibikorwa bitari ibyo mu nzu niba byacitwa abazezwa nzu gusa, siko byari byarahindutse. Abakenyezi nta jambo bari bafise kera, ubu barifise kandi biremewe. Hari n'ibindi byinshi novuga. None ko ibyo byashobotse uyu munsi ni kubera iki? Icyo conya icyo bagira ngo umuco n'icyo kuri umuco ni mwiza kandi twese turawusonera igihe, kuko umuco nturiho inguko ikwiye ikintu gihagaze ngaho gusa. Umuco ni ugufasha kugira ngo igihugu n'abanyagihugu babane neza, babeho neza, bashire hamwe. Rero umuco ntiwama ari wa wundi minsi yose. Umuco si ikintu gihagaze aho kitanyiganyizwa, ni ibintu bigenda byunguruza uko ibihe bigenda byunguruza.
Mushya nta Eric Nsengimana, mwarakurikiranye ukuntu ibintu byifashe, musigura gute ibyashikirijwe na sentare ntayinzwa y'u Burundi ku byerekeye cyane cyane gutorana ku mukenyezi?
Murakoze cyane Nsengimana Eric, abantu umuyobozi w'ugaruka cy'amparanira amajambere ajape mu kinyarwanda y'igifaransa, ishyira mu gihugu cy'Afurika amparanira amajambere ajape y'igifaransa. Ko kusprem yashikirije ikibazo kijyanye n'ibijyanye no gutora ku bigeme n'abakenyezi mu Burundi, tuba twanabivuze ko bagitangura gukora iryo tegeko mu kiganiro ntibadashashize ku ijwi rya Amerika, ko iryo tegeko ridakunda uravye aho Burundi bugeze ukaraba n'Abarundi, kuko guhindura umuco saba ko uwo muco wonyene ari wo wihindura. Nukuvuga umuco kujya wagiyeho atamuntu awusizeho ikabikigiye ukigiyeho ubwo nyene, iyo bishitse koko kigira ko gifudika cyo nyene kirifuka ata nguvu birinze kujyamwo, kuko birinze bicamo ingufu nta muntu ashobora gutsinda ikintu kijyanye n'umuco. Ni nk'ibintu bijyanye n'ukwemera, ni nk'ibintu bijyanye n'imyemerere y'umuntu, ni ibintu biba biri mu mutima. Rero ibintu bijyanye n'umuco ni ibintu biba biri ngaho biri reglementaire, ubyumva uko mugabo ugasanga byikoze bifise ingufu zidasanzwe kandi ikintu kidateye ingorane sinumva ingene uzakurondera ingorane mu kugira mu gushaka kugikuraho kandi atangorane zisanzwe giteye ibijanye no gutorana kw'amatongo mu bakenyezi gushika uno munsi nta ngorane na zimwe zibiteye ku rugero rwo hejuru ku rwego rw'igihugu ni ukuvuga umwigeme avuye muhira akagenda kubaka agirayo arima amatongo canke agakoresha ubutunzi bw'iyagiye hanyuma uwundi nawe bavukana arongoye aza gukoresha vya bindi vya wa wundi yari asanzwe aba ngaho muri uwo muryango hamwe wa wundi yarari hanyuma ntibagira ntibaca bamvuga ngo baramwirukanye yifuza kuza kurima baramuhikizi akarima atangorane atanjyane na zimwe zihari rero sinumva igituma bari bifuza kubihindura mu kivi vyo nyene vyisizeho uko kandi ari vyo abakera bitahindutse iyo rero mahyuwize nawe avuga ati n'ibindi mico y'uko utiga kera yarahindutse aragize iki n'ivyo yarahindutse mugabo none itegeko ryaje ribwira umuntu nzebwira umuntu ngo umukobwa ngo umwigeme ngo naje kwiganirira bo nyene muntu nzeye bisanze bariko bariga bisanze bari kwishure bisanze babarungitse kwishure bisanga ni benshi batanguye gukora imyuga itandukanye nta tegeko rihari ryabwiye abigeme ngo nigize kubaka
ikibazo cerekeye niba uyu muco watangorane utetura kigaruka ko ariko nashaka mbaze n'umushikantahe Eugene n'indorera igeze kuba n'umushikantahe yajejwe hagati y'akazi na muntu eka yarongoye n'amabanga akomeye cyane rwose mu bindi bice agira icyo atubwire hari abantu bashaka kwibaza ko kudatorana kuba bigeme bishobora kuba ari ibintu bihonyanga agatega kabo ivyo mwebwe mu bivuga kwiki
izina ryanje waribuze n'amabanga amwe amwe wayabuze ico novuga ayo mabanga narishinzwe muri inama mpuzamakungu ONU naraserukiye ishirahamwe riharanira agatega kazi na muntu yone mu bihugu nka bitatu muri Afurika mugabo ubu napasuye na cofise nkora jewe ico novuga kuri ivyo ni ibintu bisanzwe cyane jewe nibagiye kuvuga ko mucamanza ze iby'amategeko ndi lisansiye en droit mwavyumvitse namwe jewe biroroshe cyane umuco ntushobora kuba uri hejuru y'ibwiriza shingiro kandi y'ibwiriza shingiro ari ibintu bimwe bimwe ivuga twese tutegerezwa kumva kandi tukabishigikira ishyirahamwe ibwiriza shingiro simvuga ingingo zibivugamo 13, 19 mu 2022 n'izindi iravuga neza yuko abarundi bose cyangwa abenegihugu bose bangana imbere y'amategeko yoroshe kumva twibagire yuko izo ngorane dufise mu Burundi zavuye mu bintu byo gukumira abantu gukumira ni ibintu bishobora gutuma haba ingorane mu gihugu ibyabaye mu kahise k'u Burundi byavuye cyane cyane bavuga ko ari ku moko bashobora kuva ku ntara nitwibagire yuko n'izo ngorane zishobora kuva gukumira nico gituma rero kubwanje uwo mukuru wa Cour Supreme ahubwo yari kwandikira abwira abacamanza bose batubahiriza ibwiriza shingiro yuko woshira imbere ibwiriza ca imanza zerekeye amatongo jewe niwo mpagaze kuko ibintu bisanzwe cyane umuco imico kama ishobora kuba ari hejuru y'ubwiriza shingiro kandi iyo bwiriza shingiro ivuga ibintu twemera twese turangana imbere y'amategeko
tugarutse kuri icyo kibazo cy'umuco umuco ni ikintu nk'uko bivugwa n'umuco urahinduka hariho imico myinshi abarundi bari bafise kubera iterambere iyo mico itakiriho ni kuki mushikantahe Eric Nsengimana muvuga ko iyo mico yogumaho ikaza kwikuraho
ni kubera ko icyambere atangorane itetse mu gihugu
ariko si ibyo
ingorane zihari uno munsi z'amatongo ntizihagaze kubera ko abigeme batatorana je ni sosiyale kandi maratwe mu defense de droit de l'homme usanga zihagaze ingorane zinini z'amatongo kubera ko batatoranye kandi ikindi nacyo nk'uno munsi tuko turavuga hamwe iyo bwirizwa iryo tegeko ryari gutorwa umukobwa agatorana iwabo hanyuma akaja gutora iyo agiye akavayo akaza gutorana iwabo iyo itegeko ryari guteza ingorane ni nacyo gituma nabo yega barababajije abenegihugu twaragiye mu ntuze muri kampanye yo kugira yo kumviriza abenegihugu ku icyo babivugako la majorite bavuze ko atangura n'ibitege byo bwirizwa je bagira banki none mu kizi ata majorite abavuze ko atangura n'ibitege ibazo kibakiri he ura umuntu ze umuntu wese nko kwa ko abantu bangana umuntu wese afisure ngukungana nivyo barangana mugabo darasa digitere spedo arwa uburenganzira bw'umwe ni ubundi butanguri iyo uho nyanzu uburenganzira bw'undi ziba ari ingorane iyo ngubu icyo kibazo ni kibazo gikomeye cyane rwose ahubwo nubwo bavuga ngo bica ngo bwirizwa shingiro bwirizwa shingiro deja kugira cyubakwe bafatiye ku mico y'u Burundi ni nacyo gituma hari n'igipolisi kijejwe ko yubahe
bavuze ko umushyana Eric bavuze ko umukobwa adashobora gutorana ntibaba bamurengeye akarimbi
ntabwo baba bamurengeye akarimbi kubera ko wanashaka hariho imiryango imwe imwe abakobwa bavuga bati twe itongo ry'iwacu tuzogabura n'ababyeyi bakavuga ati tuzogabura nta ngorane hakaba n'abandi batababuza kugabura ntibaze nukugira nukugabura se ngo baze kuraba ayo matongo yawo iwabo nta ngorane na zimwe biteje umukobwa ko ashobora gutorana iwabo ivyo ni ibintu konvensionnaire umuryango wiyumvira kuko ni umwana mu bandi ashaka itongo ntibamwime kandi nta tegeko rihari rivuga ko batamuha yaba hari itegeko rivuga ri ntatorana aho niho zaba ari ingorane mugabo ari mu itegeko bashemewe
reka tubaze n'umufasoni Marie Louise baricako niba icyo kibazo cy'umuco kidateye ingorane mu gihugu no mu banyagihugu cyane cyane ku bafasoni n'abakenyezi
cyateye ingorane cyane kandi cyateye ingorane kuva kera kuko byamyeho gutyo ko abahungu n'abakobwa batanganishijwe abagabo n'abagore batanganishijwe ati baraza amategeko niyo system patriarcal tuvuga rero ko Eric avuga ngo nta ngorane biteye sinumva aya majambo yose turiko turavuga ibintu ata kibazo biteye ntacyo turiko turafasha rero je ndatangaye mugabo n'ibisanzwe birashika jewe nibaza yuko iki kibazo cyo kuvuga ngo umuco ni ukuvuga ko umuco utuboshe utuziritse tudashobora gutera imbere ikintu cy'uko abakenyezi n'abigeme bakeneye gutorana ni ikintu cy'agateka kazi na muntu kabo abakenyezi abakobwa n'abana ku rwego rumwe n'abahungu niko amategeko babivuga niko bwirizwa shingiro babivuga kandi nibyo tumaze iminsi tuzi tubona bavuga hose ati agateka kazi na muntu agateka k'abakenyezi agateka k'abakenyezi rero nimba tukavuga mu majambo hagira mu ngiro tukabona yuko bo badakwiye kuronka icyo sico amica kabiri ndaco jewe n'ukuri ntashima na gatoya ibi bintu by'uko abantu bariko barakorera ko abategetsi cyane cyane n'abantu nka Eric bariko bakorera ku kintu cyo kuvuga ngo abakenyezi bize nibo bariko baragumura abatize ngo kandi bakababwira ibyo badashaka cyuko utabishaka no kutabimenya rero sinumva yuko ari umuntu n'umwe yobyamamaza ngo bivuge neza ko ari byiza ko abantu batazi n'uko bafise uburenganzira ko abantu batazi yuko naho bari bashobora kuhava bakaja imbere bagatera imbere ni ukuri n'ibintu bibabaje cyane ugatangazwa n'inge muntu yavyaye abana akaba afise abana abahungu n'abakobwa ashobora kwemanga akemeza neza yuko niko bimeze niko umuco bivuga ntibashobora kungana ntibikunda muri iyi myaka ntibigishoboka tubyemere cyangwa ntituvyemere ntibigishoboka muri iyi myaka
mushyira ntayo jene ni indorera mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo gukumirana cy'indyane zishobora kwaduka mu gihe nk'ubutegetsi ka leta igiye mu bintu mu bisanzwe bijejwe abavyeyi bagaburira neza abana babo nkuko bisanzwe bafata abana babo umukobwa umuhungu bose bakabafata kimwe ibyo ntibishobora gutera ingorane cyane cyane ko tuzi ko hariho nk'abantu bashobora gushaka kwigungira ko bakishimikiza iryo tegeko kugira ngo bakumire abo bavukana mu kugabura amatungo
izo ngorane zirahari kandi Eric arabizi sinzi igituma avuga yuko atangorane bitera jewe na Eric usanga afise abakobwa bavukana amadresi yabo jewe nabo ndazi yuko nzobumvisha yuko bitari ibintu bisanzwe cyangwa afise abana akaba afise umuhungu n'umukobwa nawo nyene nobasigurira neza kandi nibaza yuko abo bana batovyemera nibaza rero yuko tureke guhendana na Eric abaye umukobwa sinibaza ko yovuga uko nyene nkuko ariko arabivuga ikindi jewe mvuga we avuga ati le strict respect de la loi ibwirizwa shingiro iri hejuru ya loi iyo ariyo yose cyo gituma rero nk'uko nabivuze uwo mukuru wa Cour Supreme umuntu wese yofata ingingo cyangwa agaca urubanza atakurikije ibiri mu bwiriza shingiro yo muisanzwe niho yo chavuga ati ivyo muko muragira muko muraja hejuru muko muravyora ntuze ibwizwa shingiro usoka itegeko ugavyo gutorana yivuge yuko abakobwa n'abahungu bangana imbere y'amategeko mu bisanzwe dufise ku constitutionnel ikora neza yo cija inama hanyuma umuntu yitwaye ku constitutionnel tukayibaza ati none itegeko irajanye na nibwiza shingiro canke iriko iravyora noze ibwiza shingiro ku constitutionnel arabacamanza gukuri bize droit nk'iyo nize hayindi decision bofata atari kuvuga yuko itegeko yo gutorana iri anti-constitutionnel iri kubiri nibwiriza shingiro cyane nibaza ko byoroshe ariko ama manipulation ahubwo manipulation iriko iraba ni manipulation yabari ku butegetsi badashaka kubishyira mu ngiro na manipulation kuri jewe ibyo kuragira ni manipulation kuvuga yuko atangorane kandi tuzi yuko harabaye amaka menshi tuzi na wewe uzi kucuvuga ngo ntangorane jewe nibaza yuko quelque part ivyo je nuvuga ko ari manipulation ukubiri rero suko bimeze kandi ibizwa shingiro iragaragara secret
Moshana Eric Sengibana muri iki gihe amakungu yose ashira imbere uruhara rwa fasoni mu bihugu bitandukanye mu mashyirahamwe atandukanye mu biro bitandukanye abantu bose bavuga ati muhe akazi abadamu bangana n'abagabo ibyo bise 50% 50% muri iki gihe no mu nzego zose z'igihugu bahimiriza eka usanga hariho umugambi wo gushyira abafasoni mu banga akomakomeye ivyo ntibitekubire n'ivyo vyo kubandanya kuri yo mico ya kera mwavuze ko yonyene ishobora kwihindura
ivyo ntibitekubire nta nuko bisa na gatoya uri kubabiraba kubera ko nimba umugeme yarize irivuga ronka icakora cyo kimwe n'umuhungu nimugire nimufatisha mucitiranye ni ibijanye no gutorana kw'amatongo kuko navuze ko nimba jewe tuvukana ndafise abakobwa tuvukana baragiye kwabigwa bagiye kwabigwa ubu abasigaye muhigira nta kibazo bateye babandanya babayeho cyo kimwe n'abandi bana nta kibazo na kimwe bateye na babandi bagenda kwabigwa nabo nyene bavuga bati hari uwacu haramera dushaka kuza kwarima umubyeyi navuze ko ntashobora guhagarara ngo avuge ngo uyongo kubera ari umukobwa ngo ntashobora kuronka itongo ngo umuntu wonze ngo ngiwe nashaka banyumve neza abo aho yavuye ngo ntashobora kuharonka itongo ni nk'uko na wa wundi nawe iyo yavuye kandi yaje nyine ngaho havuye uwo mwigeme wundi nawe nyene ashobora gusubira muhira akagira iki agahabwa itongo ahubwo ingorane ahantu ziri nibaza bashaka kuvuga ni nko muri bino bintu abantu abavyeyi baronka bijanye n'ivyo ya komersiyale ugaca usanga bashatse abahungu kuvyapfurika kugira ngo bashobore gukuramwo abakobwa umugabo apfana kuvy'amatongo ivy'amatongo nk'uko mwabivuze nta muntu n'umwe avuka aho hantu wovuga ngo ntafise droit ngo ntashobora kuza kugira ngo abana biwa ngo nk'ubu ngo mushikanje ngo ntashobora kuza muhira oya reka munyumve neza rero umuntu uze ugiye kubiriya n'ibijanye n'ivy'akazi n'ibijanye n'amabanga umuntu uze mu mashyirahamwe no muri leta cyangwa mu mashyirahamwe mpuzamakungu ivyo ntibisa ivyo mwese mwiga ku ishure rimwe hari n'abakobwa usanga basumbya abige musanga basumbya ubwenge abahungu ugasanga ni umutera ashobora gutwara abandi bise ni umudeje aba esipegiteje nayo n'abandi bashobora kugira bashobora guserukira igihugu
madame Marie Louise Baricako ku bwanyu hokorwa iki kugira ngo abigeme eka n'abahungu cyane cyane abavukana babone ko bose bavukana kugira ngo ntihagire uwaciramo haba ari leta haba ubucamanza kugira ngo abavukana bazogume basangira ibyo abavyeyi babasigiye ku bwanyu inkingo zofatwa ni nk'izi
ndabona rya tegeko ryoshigwaho igituma ryoshigwaho ni iki ni ukugira ngo ibintu ntibigume mu majambo gusa ntibigume ngo ni iby'akaranga bibe ibintu bizwi sinkumva igituma bitoshigwa mu itegeko kugira ngo bose bamenye ko ari uko bimeze nta n'ikindi naco aragira kugira ngo abakobwa umukobwa ashobora kuza muhira sibyo kuza muhira no kutaza muhira umukobwa n'umuhungu n'abana b'ababyeyi bamwe barangana bazohabwa ibingana rero sindabyumva neza igituma biba ibintu by'impari kuko ntibyari bikenewe kuba impari ntibyari binakwiye kuba impari n'ukuri nimba by'ukuri ababyeyi bose bazi yuko abana babyaye ari abana co kimwe bende kuko ntabumva ababyeyi ga Frederic niko ko ntabumva ababyeyi iyo afisa abana bize amashuri bagaronka akazi bagakora cyangwa abana biteje imbere akisusunura niko ko batavuga ati imfashanyo y'abakobwa banje nayo nkeneye nkeneye abahungu ko nibo bana imbere y'abakobwa niko ko ntarabyumvise mwe wahageze yuko abana batora naco kimwe bikaba impari ariko abana kuja guterera gufasha ababyeyi no gukora ibyo muhira byose birakira rero jewe mbona yuko iryo tegeko ryubaho iryo tegeko ryubaho hanyuma bigaheza bigatunganiriza bose rirya kete ujya mukuru wa sentare ntahinyuzwa yanditse naryo mu gihe imanza zamaze gucibwa hariho imanza zamaze gucibwa boshobora kwishimikiza kugira ngo baci imanza uko bibereye jese mubi gituma na kino vyotera ingorane naho vyoba bitara ico gitabo bariko baragizishiramwo zose kitaremezwa imanza zaraciwe kandi zirangizwe kandi zirazwe rero izo manza simubi gituma tuzishimikiza hama ngo buhoro buhoro iryo tegeko babone neza yuko nabo nyene iryo tegeko rikwiye kujaho kuko ntituzosubira inyuma abahungu n'abakobwa abagore n'abagabo byaremejwe muri constitution y'urundi uko Eugene yabivuze barangana
ibizo subira inyuma mushira na Eugene ndorera hokorwa iki kugira ngo ubwa mbere na mbere bizwa shingiro byubahirizwe ikindi nacyo kugira ngo batarajijuka uko umukenyezi umukobwa n'umuhungu bangana ikintu cyo kurwa n'ikihe kugira ngo no Burundi uje ku ntambwe amakungu ageze ko
nguko nabivuze ubwanje umukuru wa sentare ntayinuzwa ahubwo cyo yari gukora gwa ndabona yuko bidashoboka umuntu yatsinzwe kwera iyo mico yerekeye amatongo uwo yatsinzwe yakwiye kuca agenda mbere ya sentare ntayumvise yuko uwo mucamanza yavyorenuzeye ibwirizwa shingiro kandi uwo mucamanza ya umukuru wa sentare ntayinuzwa yari guca yemeza yuko uwo yatsinzwe ko bamurenganyije urumva mbonye ibyo yandika suko bizogenda ingorane rero niyo bwanje rero uwo mukuru wa sentare ntayinuzwa yumva neza role yiwe ntiyumva neza amategeko icyo gihe rero urumva ko tubise ingorane mugabo uko gwiki je nababwiye yuko umuco uwo ari wo wese ukumira abantu kandi twese tungana imbere y'amategeko uwo muco siwo kugira rero twumvishe abantu yuko uwo muco dukwiye kuwuhindura tuteza rero kubishyira mu ndero tukabisigura neza kubisigura turashobora kubisigura kuva mu ishuri kuko ibyuko abantu bangana baravyigisha mu ishuri mugabo umuntu agaca agira application umuntu akaraba ingene mu buzima bwa misi yose iyi principe yuko abantu bangana ingene yubahirizwa mu Burundi ica kabiri mu bisanzwe abari muri nuzeye abatwara bari bakwiye guca bo nyene babisigura neza ako bagenda bavuga ati ngo ntangorane ingorane zirahari kandi uwo muco ni kuraba ingene twuteza imbere kugira umuco ukumira tugitubandanye tukurikiza ikintu cyose gikumira abantu zirashobora gutera ingorane zikomeye cyane nk'izo twabonye muri kigu cyacu turindire rero ko haseseka amaraso reka rero dufate iyo ngingo hakiri kare bive ku bategetsi n'abari muri sosiyete sivile bonyine babigire no mu miryango babikore kuko ni ikintu cerekeye Uburundi bwose murakoze
murakoze ingorane zirahari nk'uko mubivuze ikintu cyo kurwa mushyira na Eric Nsengimana kugira ngo n'abatarajije ukajijuke ko abantu bose bangana imbere y'amategeko umuryango abavyeyi bagira ngo abo bana babo bareke gukumirwa bangane ikintu nibaza ko ikintu gukorwa naho hariho abatarajije kandi nk'igihe mu kanya gato cyane rwose mushaka na Eric Nsengimana
kuri ivyo ivyo n'ubujyajya n'ubujyajya si no kuvuga ko ari ibintu generale twashaka gufatira ko kuko nababwiye ko muno mu madosiye mbise nta kanimwe nk'iyo turigera turonka y'abantu bapfuye ko bavukana mugabo ngo kubera uri umukobwa ngo ntibutuguha ngo ntibutuguha itongo nta namwe ndabyumva hanyuma umuntu uzeye mumbabarire mbere yuko ngira mvuga icokorwa mbanze nishure no mama avuga ati bagenda kugira manipulasiyo ubu abarundi nibaza ko si ba barundi ba kera nk'uko uri kubabivuga barajijutse ubu bafite amaradiyo, bafite ama WhatsApp, uwize n'ubutize uno munsi usanga bose bavuga Igifaransa, uwize n'ubutize uno munsi bose usanga basoma amategeko yo kimwe, bayasize mu Kirundi, barayatahura, barayamenya. Hanyuma uno munsi abarundi n'abantu baciye ubwenge, udashobora kuza gutambika icyo wishakiye ngo ni kubera uwize cyangwa utize, ibintu byinshi bamaze kubyara. La plupart nuko n'iryo tegeko bagize bajyanse bakajyanwa, kandi ntibajyanse kubera ko leta ibifitemo uruhara, kuko iyo abifisemo uruhara ntiyari kubyandika ngo itware mu nama shikiranganji, ngo itware mu nama shingamateka ngo bagire icyo barivuzeko. Leta yari ishaka ko ribaho, mugabo abenegihugu baravuga bati kwizira iri rije kuduteza ingorane, raba a birangiye bagize birangiye byanse rwose ko rishobora kuja mu ngiro, kandi twari twanabivuze bakiriko barajyandika, bakiriko barashaka kuripropoza. Amategeko ingeso y'ubundi ntiyubaka urugo, nivyo ibindi bihugu hari ibihugu vyashobotse bigakunda. Si ukuvuga ko duca dufata umuco wa Amerika ngo tubushirengana, nabo barafise imico yabo tudashobora gutwana n'imico badashobora gukoresha. Igihugu mubanze mumenye ko mu bintu cya mbere gihagaze ku muco, kuko ikintu cya mbere cyishe igihugu hagiye habamo kugira kugenda twibwa imico. Imico yacu igenda iraba degrade, irata agaciro, imaze guta agaciro, ntabwo ucitwa umurundi utagira umuco. Rero ikintu cya mbere cyokorwa, icya mbere ni ukubahiriza amategeko. Igira kabiri nacyo ni uko bategerezwa kubahiriza imico n'imigenzo y'abarundi basokuru badusigaranye, bakamenya ko ari ikintu ntakogwako. Ikindi nacyo icyo kuvuga ko abantu bangana, ntacyo umuntu ashobora guhagarara kuvuga ko bavukana batangana, barangana. Abashaka kuvuga ko batangana ni babandi babajyaje abashaka guhonyanga abantu.
Ndabona akanya katujanye, reka dusozere. Nashaka ngaruke kuri mwe madame Marie Louise Baricako, mugire icyo muvuze akamumotera muri rusangi kuri icyo kibazo nakahe.
Jewe ikintu no akamunotera kugira nti icyo kintu Eric avuga ati byo cyo kuvuga ngo ntibangana barangana, oya ntibarangana muri byose, mugabo twarabitanguye, byaratanguye biriho, urabona ko twabivuze yuko ibwirizwa shingiro ryabyemeye, kandi haraheze n'ukuri ibihe igihe kitari gito kuva mu myaka y'1990 1990 tubona ibihinduka, turahagera aho tugira tuti byose byaratunganye. Ndibaza yuko icyo kibazo naho kitaratungana ni ikibazo gikwiye kuguma ku meza y'abategeka igihugu, kugira ngo babone ko ari ikibazo kinda gutunganirwa. Kuko hari ikintu turiko turabona abantu bose bariko barabona, mu gihe abakenyezi badahawe ubushobozi, uburyo hari agahombo, kandi ntiyahomba abo bakenyezi gusa, ahomba igihugu. Kuko iyo umukenyezi aronse aronse umuryango, aba haronse igihugu.
Reka dusabe n'umushirantahe Jeanne n'indorera nawe nyine akamo ateye kajanye n'icyo kibazo cyo gutora ku matongo.
Nairiki ya uze yuko ichoko ugambele ari kuwaiza amategeko. Tena uge yuko kuwaiza ibuiza shingiro iheju yu kuwaiza amategeko. Kuwa amategeko yu osa teza kuwaiza ibuiza shingiro. Kani yu ibuiza shingiro ichivuga ivuga yuko awane giyugu wose barangani imbere y'amategeko, kandi awaga kingwa kumwe.
Kajambo kanyuma Eric Sigimana.
Akajambo kanyuma no gatera abo batarahinduka bashaka ko sanjuma iza yihuta, ije yihuta yica byinshi, nibagende bukebuke nta mutsi w'ishibere, kandi nibaza ko mu bibazo bihanze Burundi icyo kibazo ntabwo kiri imbere cyane. Mu bibazo bihanze Burundi hari ibibazo byinshi bihanze Burundi no munsi bitwugarije, bukwiyumvira ko mukategura ikiganiro akaba ari byo tujamo. Ariko uno munsi ikibazo kijyanye no gutorana amatongo ni ikibazo gihanze Abarundi. Hanyuma abo nabo bataratahura biyumvira nkabo banigira mu mesha abana babo, nobahanura ko bobireka kubera ko baba bazi ko abantu by'ukuri abo nimba baravutse bavutse bangana, kandi bavutse bakwiye.
Urakoze Eric Nsengimana, ndagushimiye cyane rwose madame Marie Louise Baricako, ndagushimiye nawe mushikantahe Jeanne n'indorera ku kanya mwatoye kuri iki kibazo nkoramutima. Ikibazo cyo gutorana ku fasoni ekana ku bigeme. Mwakoze cyane rwose.
Ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye. Nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi, mbabwira nti barisanga ku Ijwi rya Amerika. Namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose, abatwumviye kuri radio zisanzwe, abatwumviye kuri internete, namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa, nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi rya Amerika, kandi murakarama.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.